bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubone amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi kuva muri 2020 icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'urongoye igihugu uno munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashingamateka, icyo tubona ni uko bashaka ko inama nshingamateka na nyenguzamateka zokwiharizwa n'uwo mugambwe wonyine. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe n'umwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD, hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu utankarorero utwara mugambwe Kodebu. Ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe, yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru tinyabona nyabona arahita baramurekura, ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri. Ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwe k'abantu bashaka kwiyonkora ku mugambwe, yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe nk'uko uvuga ngo arahwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu, aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu cyanye ikaba yohungabanya igihugu. Kira noneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe, ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda uko cyanjye kuriya. Urumva rero yuko icyuka cya politiki muri make mu Burundi cifashe nabi. Ibyo rero ntibiteze imbere demokarasi na buhoro buhoro, kandi ariyo abarundi bipfuza kubamo.
Hari abantu 10 muri 20 bagize urwego nyobozi bw'umugambi, bavuze ko baguhagaritse, hanyuma baravuga bati ntitwifuza ko gutwara umugambwe, twifuza ko hoba ukumvikana uyu munsi muriteguye kwabo bantu mushobora kwicarana nabo.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo, ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Ubwa mbere na mbere ingingo ya 49 niba ntihenze y'amategeko ngenderwako y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu banga nuko aba yitabye Imana cyanye atagishoboye kurangura ayo mabanga cyanye atari hafi. Urwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza, iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe, riri hejuru y'ibiro bikuru, riri hejuru y'inzego zose. Uwo mushikiranganji nareke kwitoza utunyoni, natureke tugire ikoraniro kaminuza. Nta hantu ramwe ku isi birakaboneka umuntu ahani gucyaha atakoze.
Amwe tukoshika mu itegurwa ry'amatora ya 2025 y'abashingamateka n'abakenguza amateka, ibintu bikemeze gute? Hari novuga indi nyanyuro mwibaza muzoshyira mu ngiro, kuko byagiye biboneka igihe mwakwa FNL mwavuye mujya mu runani mu nyuma murakora CNL umunsi biramutse bishitse, hari icyo muriyumvira?
Ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi. Ibisigaye simenye ibanga uwo mushikiranganji w'intwara yo hagati ariwe yemerera imigambwe kubaho. Igihe kimwe turi mu biro byiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basabye kwemererwa amashengero n'imigambwe, yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera ngo yiharire amazi. Urumva rero ntawo tumwanya ngo reka aja gufuruguta ibyo afuruguta.
Umwanya wihuta mu gihe umushikiranganji atoba arakora cyangwa yumva ukamo kanyu, mbega murimubwira kuzuhava mujya nko muri za sentare
z'i Burundi? Nibaza ko sentare z'i Burundi n'ukuri sinanirwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo. Urubanza rwa politiki sinibaza ko rwoborohera guca kubara guta umwanya kandi kira noneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye, noneboza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo agufashe gute agufashe iki kandi agoyagoye ni ngorane.